umuvugizi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi HCR mu Rwanda yemeje ko abari mu nama yabaye kuri uyu wa kane kubegwa n'ikibazo cyo gutahukana impunzi z'abarundi zivyifuza ziri mu Rwanda bafunditse ko mu ndwi zibiri icyo gikorwa kizotangura. Mu kiganiro cyihariye n'Ijwi ry'Amerika, Elise Vireshalana amenyesha ko iyo nama nyabutatu yahuje abaserukira Burundi ku Rwanda rwakiriye izo mpunzi hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu HCR ribitaho, yabaye hakoreshejwe ubuhinga bwa none bwa video conference kubera ikiza cy'umugera wa corona kitorohereza ingendo. Elise Vireshalana abandanya amenyesha ko hemejwe ko igice cya mbere cy'abifuza gutaha ku gushaka kwabo kizotahukanwa itariki 27 z'ukwezi. HCR rivuga ko impande zose zihaye indwi zibiri kugira ngo zitegure icyo gikorwa ribona ko kitoroshe. Hari hamaze iminsi hari urutonde rw'abarenga 600 biyandikishije basaba umukuru w'igihugu cy'u Burundi kubafasha gutahuka bava mu kambi y'amahama irimo abarundi barenga 60,000. Kuri abo akanyamuneza ni kose.
Yewe iki cyanjye ni umunezero ntangere kubera yuko ndifuza gutaha biciye mu mategeko nta kimwe kinyuhabe. Yo bitaba ibintu byo kugenza mbaye natashe na kera. Yewe naranahije no kwiyandikisha kuri telefone n'umuryango wanjye kurindiriye yuko ahubwo badushyira mu irawundi ya mbere ku itariki 27 ubundi tugasubira mu gihugu cyacu. Nyamara hari ikintu cya mbere kizonezerera abanyamakuru, nongeye guhongeza ikirenge mu gihugu cyanjye.
Icyo bikoze HCR ryamanitse itangazo mu ikambi ya Mahama rivuga ko umwe wese abwirizwa kuja gusaba guhunguka ku gushaka kwiwe. Iryo tangazo rigira riti guhunguka biraba impunzi zishaka kandi zamaze gufata ingingo yo gutaha. Abakeneye gufashwa muri ubwo buryo bahamagare kuri telefone buri wese ku giti cyiwe ikipe yashyizeho i Mahama n'i Kigali. Twashyizeho iyo nimero kugira ngo impunzi zitahe mu mutekano ntangere kandi mu buryo buteguwe neza. Yamara hari impunzi zibona intambamyi kuri uwo murongo wa telefone ahubwo zigasaba ko washyirwaho ibiro byakira abifuza gutahuka.
Ewe rero ikibazo mfite kubera tuzo kwiyandikisha kuri telefone nashaka mu kwanza nawe batubariza nk'abantu badafite uburenganzira bw'abantu ati nk'umukecuru atazi kwandika adashoboye gusohora izo nimero za ID ayandike muri mesaje atase na telefone akaba akeneye ibyo bintu murumva ko harimo intambamyi bitazoshobora gusubira gushyikira nawe aronkuza uburenganzira bw'iwiwe. Bari gushinga biro mu ikambi, ubukeneye akagenda kwiyandikisha bakamwandika kandi zakoresha telefoni. Nayo nyine ni intambamyi muri bimwe bizotuma abantu batashobora kwiyandikisha neza kuko bose siko bafite telefoni. Ubwacu dusaba yuko hojyaho ibiro ngaha mu ikambi umuntu wese agateza kwiyandikisha kuko tuvuye nk'umuntu ikiragi kitazi kuvuga cyo kwiyandikisha gusa. Cyangwa abazi ibiro hanyuma amabwiriza ya covid bitwaza baduhaye ubupfukamunwa twamara ubupfukamunwa twubahirize intera hagati y'umuntu n'ubundi.
Kuri abo HCR rivuga ko ahubwo ari uburyo bworoshye kuko uzogura telefone azokwegera abaserukira HCR aho bakorera hose. Naye ku kibazo cyo kugurura ibiro byihariye icyo gikorwa umuvugizi wa HCR avuga ko bizovana n'abakeneye gutahuka uko bangana. Nubwo hari abamaze gusaba gutahuka, hari n'abandi babona ko iyo ngingo itabaraba kuko bataratekanirwa mu mitima yabo.
Twene turaba ko kuko mu Burundi nta mutekano uriyo. Ubwa mbere nabasaba ko banza guhagarika ubwicanyi, abanyagihugu bakiyumvamo yuko ari igihugu bashobora gutaha bameze neza.
Amahoro naboneke niyaboneka nshobora kuba notaha none ariko wumva zishobora gutahiga n'ubu mbona yakoze ziracyahaze none zigihaye wumva two mutahira ko gute.
Natwegwe twahunze atari Burundi bwacu, umugore yawe kanye umugabo niwe aza gucura twebwe rero tutashe Burundi butadukeneye ni goreka kutunyuruza na twebwe.
Ubuserukire impunzi ziri Mahama Jean Bosco kwigishatse asaba ko ubutunzi bw'abatarahunguka bwokingirwa mu Burundi.
Turabona abariko barahunga uno munsi mu makambi ya transit hariho benshi bariko barakigwa, bisobanurwa yuko umutekano ni muke. Ibintu by'abantu bahunze birimo amazu yacu birimo n'ibindi bitandukanye n'ukuri nibarabe kugira ngo bacungere ibintu kuko igihe nticyagera bazasubire mu gihugu cyabo ariko ari amahoro.
Inama nk'iyo ihuza u Rwanda, u Burundi na HCR ku kibazo cy'impunzi ni rya mbere ibaye. HCR rivuga ko izari zimaze kuba zari zerekeye abahungiye muri Tanzania. U Burundi bwaheruka kwagiriza u Rwanda ko arirwo rwafashe mbiri izo mpunzi ruzibuza gutahuka. U Rwanda rwo ruvyamirira kure rukavuga nyabona ko u Burundi aribwo bwanse kwakira abanyagihugu babwo. Ishami ryawo ni gitaho impunzi HCR kigerekana ko impunzi z'abarundi ubuzirenga gato 333 muri Tanzania niho hari benshi abarenga 164 mu Rwanda harabarenga 772 muri Congo harabarenga 448 cyo kimwe no mu Buganda hari nkabo barenga 448 cyeklave ni inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.